Radio Ijwi ry'Amerika. Kwa Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka nongiye kubaramutsa abagenzi mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere abuguriye ama radio yanyu ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri no saha
turabona guturira amashamba birabangamira ibidukikije hariho kurima mu mashamba tuvuze rero ibidukikije bahari ngo bya binyabuzima gacazamo rero n'ibitari binyabuzima imitumba amasoko n'ibindi.
Uyo ni Samuel Ndayiragije atwara urwego rw'igihugu rujejwe gucungira ibidukikije OPBE mu Burundi. Ni mu kanya makuru tubateguriye mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avuga ku Burundi no mu karere k'ibiyaga binini, impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majefo muri Kongo zirasaba ishyirahamwe gitaho impunzi ku isi ya CHR kubaronsa ibikoresho byo mu nzu birimwo ibisaswa n'ibirago kuko ibyo bari basanganywe murantunga bimaze gusaza bimaze guhera. Ni inkuru mugenzi wacu Vedaste Ngabo yaduteguriye tumutega amatwi.
Nyuma y'imyaka igera kuri ibiri, impunzi z'abarundi zihungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo mu nkambi yo mu Rusenda tangaza yuko zugarijwe n'ibibazo byo kubura ibirago n'ibiringiti byo kwiyororosa bitewe nuko ibi bikoresho bawe n'ishyirahamwe mpuzamahanga gita impunzi ku isi hose ubwo binjiraga mu nkambi bimaze gusaza.
Bo mu nkambi hari abahamaze imyaka ibiri, hari n'abahamaze umwaka. Abo bose kuva binjira inkambi nta n'umwe aregera aronka ikirago. Ubu bose baguma barira ko batakirago bafise kandi niyo kurabatu bijanye n'ikirago nuronko guhinyisha twese turarinze. Hari abajyama hasi, hari abasasa ibyatsi hasi kugira baronge n'abajyama. Urumbo tubayemo nk'umubwo buzima turarinze turabe ico bazotubara kugira turabe twaronge ico tuzaturajyama.
Wewe wiruka ikirago rya
je nenge nkambi mu demere kenze mu kwezi kwa 12 kugeza ubu sindigera ndonke kindi kirago. Ubu ikirago njyama ko carashize ndajyama nkarara mu mugongo wose na babaye bukiye mu gatondo nkasanga umubiri wose umenga araye mu ishyamba kuko cyamaze gutabagurika kimeze nabi.
Hari n'izindi mpunzi zo mu Rusenda ziyamya yuko zagiye zigurisha bimwe mu bisaswa zagiye zihabwa kugira ngo zikemure ibibazo by'imibereho itari myiza bagenda bahura nayo mu nkambi. Hatwavuga nk'uyu mubyeyi wahisemo kugurisha ibisaswa kubera yuko yashakaga guhinduranya indyo aho abana be bari mu kibanza cy'agateganyo cyo mu Rusenda.
Twaciye tubigurisha turabyifashisha, urumva n'ubwo bureta twarabugurishije n'akarago turakagurisha kubera amezi twari tumaze ngaho. Dusasaga kwembe tukaryama n'akandi gakwembe tukifuka, basanga umugore n'umugabo bajyama ku karago kamwe bari kuduha n'uburago bubiri basi abashyitsi bo umushyitsi nawe tumuryamika ugahema byo ngo dufite akandi gakwembe tukamusasira gakwembe akaryamo.
Iki kibazo cy'ibisaswa bimaze gusaza izi mpunzi z'abarundi zivuga kikaba kigaragara cyane no mu mazu y'abasore bakiri ingaragu, bakaba bashira imbere ko bibagora iyo bagenderewe n'abashyitsi kubona ibyo babasasira.
Kuri twebwe nka tayi ibisaswa bimara umwanya muto cyane, ntibishobora kurenza amezi atatu. Kikurure kirimo iyo dufite nk'abashyitsi nukuri nitironke ibyo tubaha nabo kuko akarago kamega kwiyumwe n'uburengeti bukwiyumwe umusegetera wo dukwira ariko ibyo kwifuka n'ibyo gusasa ntabihasi. Cikintu cyawe dukorera nuko bodihe ibisaswa bikwiye, umuntu agashanja akagira icyo aho umushyitsi aragira n'icyo akoresha nawe.
Abandi nabo bagahitamo kugurisha ibyo bisaswa byabo kubera yuko amadolari 15 bahabwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAM adashobora kubatungaho kwezi kose.
Hatwabasiribateri ibyo hari usanga wishomerere yataye baguhaye ntimaze ukwezi na nyakarago gacu kadandaza kajengeama ku bikarito akarago narakariye bunyongera kandi ibyo bafazaga.
Izi mpunzi kandi zikaba zigaragaza yuko zimwe muri zo zifite ubukene bw'ibikoresho by'amasafuriya. Ni nyuma yaho ishyirahamwe rya Action d'Espoir umwaka ishize w'2016 ryatanze ibikoresho by'amasafuriya ku mavirage amwe aba muri inkambi yo mu Rusenda.
26 na 25 n'amasafuriya twarose nta byombo twarose narabije byo mu masafuriya abiri baduhaye tumaze imyaka ibiri azotumaza iyi minsi tumaze nk'amasafuriya yaraheze ubu buca twiba nibitwiba nibaze batugirira ingorane kuko tudatwibye kwera tubuze ibyo dutekamo
imbunzi ziba mu nkambi yo mu rusenda zikaba zisaba yuko hase cyaziha ibisaswa n'imyambaro yo kwambara ihagije edasingabo kubwijwe rya Amerika mu ntara kiva majepfo mu rusenda
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuri wa mbere n'umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira ibidukikije leta y'u Burundi hamagarira abanyagihugu kwirinda ibikorwa byose biturira ibidukikije harimo gucukura nabi ubutare gutagwanya inkukura guhonya ibiti n'ibindi mashyirahamwe yigenga nayo asaba leta gushira mu gisata cy'ibidukikije amafaranga akwiye avuga ko yoshima ko ibice 40% byayo yokoreshwa ku mwaka yoja muri cyo gisata eroje buri kaneza aratubwira ibindi kuri inkuru
Samuel ndagira twarwego rw'igihugu rujerwe gucungera ibidukikije OBP yashikiriza ku munsi wahariwe gukingira ibidukikije uhambaye rwose kubera muri kino gihe bibangamiwe haba mu Burundi no ku isi yose ndagirekana bimwe mu bintu bibangamye ibidukikije mu Burundi kurusha ibindi
igwirana ry'abantu riguma ribangamira ibidukikije nka mu gihugu cacu n'ivyo mubona ha mashamba ibibira n'ahandi turabona ko ari guhornya mu mashamba gufatiye na cane cane kutatahura kamaro k'amashamba turabona guturira amashamba birabangamira ibidukikije hariho kurima mu mashamba tuvuze rero ibidukikije bahari mu bya binyabuzima gacaza mure n'ibitari binyabuzima imitumba amasoko nibindi harimo rero n'uruhigi nabo nyene rubangamiye ibidukikije kurima mu myonga tugahindura ibidengeri kama by'amazi harajemo rero n'ugutoseka z'amazi hariho inkukura idutwara uburyohe bw'isi ubworozi harya twororeraho tubonye hose harya inka zirirwa ziranyonyanga cyane cyane ku mitumba mugiye kuramuza musanga ivyatsi byaraheze amabuye asigaye ari ari hejuru icanyuma hariho abantu bimba ubutare imisenyi amabuye bibangamiye ibidukikije
iruhande y'ibyo bibangamiye ibidukikije amashyirahamwe yigenga akorera muri icyo gisata n'ubwo avuga ko ashimishwa n'utwigoro twa leta twakozwe muri imyaka iheze aracyasize icyanegura uburyo buke bukigenerwa Diomede Mujojoma atwara ishyirahamwe Ensemble pour la protection de l'environnement
mu mabudget y'igihugu usanga iyo bagize ngo bahaye icyo gisata cyo gukingira ibidukikije amafaranga menshi usanga bayihaye ibice 8% kandi usanga ari hagati ya 4, 5, 6 ayo mafaranga nayo inka yo kuriha ibiro bakozi bonyine bakorerayo uravye uburyo bukoreshwa si bwinshi si kirenga nk'ubu turiko turategura ibikorwa turiko turabitegura na n'ubushikiranganje bujejwe gukingira ibidukikije usanga nabwo nyene kugira igikorwa gikogwe ari uko burinda kuja kurondera imfashanyo mu yandi mashirahamwe canke ayandi ma entreprise akorera ngaha mu Burundi ayo rero mu gihe atagize ngo agire icafashije urumva ibikorwa birahava no guhagarara bigahagarara n'imiburiburi nk'ibice nka 40% by'intunganyo y'amafaranga leta yokoresha ibidukikije byo tegerejwe kuba bifise iyo budget kugira ngo ibikorwa bishobore gukorwa
muri ibyo bikorwa bimwe leta yamaze kuvyumvira ibindi gashaka kubishyira mu ngiro
kwijukira inyigisho zijanye no kubyara ku rugero nta kundi ibyo kubyara ba minani ba miburo ba nyandwi tubisezere dutegereza gutera ibiti byinshi mu gihugu cyose kororera mu mpongore zijya nka zirirwa ziratembagara ku musozi guca imikobeko no kwambika imisozi yacu ibiti bijana n'indimo n'ibindi kwirinda no kwamirira kure ibikorwa bishobora gutosekaza amazi kubahiriza cha kibanza cy'ihemero cy'inzuzi kwirinda no kwamirira kuri bikorwa byose bikorerwa mu mashamba nk'uruhigi uturira no kuyarimama ikindi gikomeye no kwicukira kuba mu bigwati kugira ngo turonke isindimwa ikwiye aho dushora kurima
murero marasi cyahantu buri abantu bose muri rusange
abanyagihugu tubatera kamo yuko umwe wese yotegerezwa kumenya icarico ibidukikije akamaro ibidukikije bimufitiye hanyuma akagerageza kwikingira aho aherereye ariko s'abanyagihugu gusa turafatira kandi no kuri amashirahamwe yishinze gukingira ibidukikije ntitwishinge tuvuga gusa tuvuga ku munwa mugabo tuje no kuri terrain hanyuma dukora ibikorwa abo banyagihugu baheze babibonereho nabo bafatireho akarorero hanyuma ayo mashira hamwe yabikoreye izabo nabo umwe wese mu mugambi agomba gukora awukore aravye yuko uwo mugambi udahava uza konona ibidukikije akabanza kuba vyavyigwa bita étude d'impact environnement
nubwo ya mashira hamwe n'ibisata bya leta bemeza ko idukikije byatitutse mu gihugu cy'u Burundi nta bitigira ibishasha byo muri imyaka nkini heze byerekana urugero byononekaye ko eroje buri kaneza Bujumbura iru rya Amerika.
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara ni kiganiro ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiye mu Barundi. Iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha indwi z'umurango ku ijwi rya Amerika. Umviriza ijwi rya Amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu ikambi zahungiye mu impunzi z'Abarundi. Iwanyu mu ntara ni kiganiro ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiye mu Barundi.
Radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Burundi mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice 3 kuri uyu wa mbere n'umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira ibidukikije murantunga leta y'u Burundi ihamurantunga iyo inkuru twatubashikirije mu kanya gaheze ubona reka tubashikirize igice cy'ikiganiro muri sanga twabashikirije haciye akanya gato hirya no hino ku isi abana barakoreshwa mu bikorwa bya politike bakanajanwa no mu ntambara bikabasigira ubumuga bwo mu mutwe n'ubwo mu mubiri iyo batasize ubuzima. Ibiro bya ONU rero bijejwe abana ku isi UNICEF bigereranya ko muri iki gihe abana bashika imiliyoni 2 bishwe hagati y'imiliyoni 4 na 5 bamugaye abandi imiliyoni 12 bateshejwe ibyabo bibasigara batagira aho bakika umusaya abarenga imiliyoni 1 babaye impfuvyi canke batandukanye n'abavyeyi babo. Mukanya rero nko tubabwiye mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yaganiriye na bwana Jacques Nshimirimana umuyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi FENADEB mfunyafunyo atangura mubaza ikibazo cyo gukoresha abana muri politiki uko cifashe tumutega amatwi.
Murakoze cyane bwa mbere bwobwo imbere y'ukumbura yo kwishura kuri ico kibazo cy'ingena abana bakoreshwa mu bibazo bya politiki nagire mbanze nibutse abatwumviriza yuko abana n'umutse umwe mu bandi banyagihugu babagize igihugu. No kuvuga nk'ayo wacu mu Burundi abana bafite ibice birenga hafi 56% n'uvuga abana bari munsi y'imyaka 18 abo rero baba bari mu mugwi umwe n'abandi barundi bose. Bisigura yuko ibibazo bya politike igihugu kiba kirimo ibibazo bya politike tugenda ducamo n'abo bana birabakora ko kuko nabo baba ari Abarundi. Ko ari igihe duhora tuvuga abantu kamengo n'abandi bantu b'abanyamahanga batarabwa n'ibibazo biba biri mu gihugu. Hanyuma mu bihugu nk'ibi byacu nk'u Burundi cyangwa mu bihugu bimwe byo muri Afrika biba bikiri mu nzira y'iterambere biba bikiri ko birirondera mu by'iterambere abana bahura n'ibibazo byinshi cyane bifatiye ku bya politiki. Aha notanga nk'urugero uravye nko mu myaka yagiye ihera ngahi iwacu mu Burundi kugira ngo tureke kuvuga abandi tuvuge iby'iwacu abana bagiye bakoreshwa mu bikorwa bitandukanye abana barakoreshejwe mu bijanye n'intambara mu by'intambara aha mu Burundi twagize igitigiri igera hafi ku bana 14,000 bakoreshejwe mu by'intambara no kuvuga 8,000 bakoreshejwe ku ruhande rw'abagwanya leta yari ihari ico gihe n'6,000 bakoreshejwe ku ruhande rwa leta yo nyene yari ihari kandi yari izi yuko yari yarateye igikumu ku masezerano ajejwe guharanira agateka k'abana no kubuza gukoreshwa kw'abana mu bihe by'intambara abo bana rero nk'14,000 numugwi umwe mu yindi migwi itandukanye y'abana bagenda bahura n'ibibazo bya politiki abo nabo barakoreshejwe kandi bakakoreshwa ku rugero ruhanitse cyane no kuvuga baje ku rubuga rw'intambara hariho umugwi w'abana bakoreshwa mu bya politiki mu mashure mu mihana babana nk'ibi biheruka kuba ngahe wacu ugasanga abana baje kuririmba baje gutamba batazi ibyo bari kwaririmba ibyo ari byo izo byose ni byerekana yuko gukoreshwa kw'abana kuriho kandi kukiriho n'uyu munsi mu gihugu cacu hariho akandi karorero kumbure twoshobora gutanga n'umugwi w'abana bahahamuka kubera ibyo babona n'ibyo bumva igihugu kiba kiriko kiracamo uyu munsi ntitwobideha yuko umwana w'umunyeshuri abari mu ishuri aba yarafise umwete yuko agiye kwiga kamenya hanyuma akazovamo umuntu akomeye cyangwa akaronka amanota meza uyu munsi avuga ati numvise bimwe ariko baravuga abanyepolitike ndabona ko ubuzima buhagaze ndabona yuko ejo hanje hataboneka umwana nk'uwo atahamuka amaze guhamuka afata ingingo za hafi izo ngingo za hafi abafashe zimugarukanira zimuzanira ingaruka mbi cyane ntanga akarorero nko ku bana babigeme avuze ati n'ubundi naho no kwiga nta kintu na kimwe mbona bizomarira ninaguma mu ishuri uwo mwana atafata inkinga atireka wa muntu ariko arandondera nemere twubakane gatwe bakafite imyaka 12 13 inyuma y'imyaka iri uwo muntu akamwirukana akamukura mu rugo uwo mwana azogumana ico gikomere kandi azobaza yuko yagitewe n'injyane za politiki igihugu cyari kirimo ari naco gituma iyo turiko turatabaza tuvuze induru tubwira abanyepolitike bacu tuti turabubaha mugabo umukino muriko murakina ni mu kime mwubaha kandi mwibuka yuko mufise devoir yo gukingira abana ejo bazobasubirira bakaba nabo abanyepolitike ubwira ngo bakure baronke iyo chance yo gukura abanyepolitike tuba dufise uyu munsi bavuga canke bakora kuko abandi bo hambere babaretse bagakura iyo babaniga canke bakabanigira mu menshi uyu munsi ntaba bariko baravuga ibyo bariko baravuga rero nico twebwe tuba dusaba nta kindi kugira ngo abana babahe iyo chance yo gukura nabe ejo baze baze kumbure bakosora ibyo bakuru babo byabananiye canke bakoze nabi
ni igikorwa cyiza cyo guharanira uburenganzira bw'abana kugira ngo nyine bakure neza bazavemo n'abayobozi beza bejo hazaza nkuko natangiye mbivuga abana bakoreshwa muri politiki mu bihugu bitandukanye si mu Burundi gusa muduhaye cyakora ingero zihariye muvuga abakoreshwa abana bakoreshwa mu mihana mu mashuri ndese ubundi hari amategeko abuza gukoresha abana mu bikorwa bya politiki haba hari ibikorwa bya politiki abana bemerewe gukora n'ibyo batemerewe mwe mu bikurikiranira hafi hari amategeko abarengera
ni kibazo cy'umbure kitoroshe ariko amategeko arengera abana arahari amategeko avuze yuko abana bakoreshwa mu bikorwa bya politiki arahari ariko kenshi abajejwe kuyashyira mu ngira abajejwe kubibahiriza barayirengagiza rero je nagira n'isura ahubwo cyane cyane igituma bayirengagiza kuko barazi ko ahari kandi naho twoyavuga nk'ubu notanga urugero umwana ashaka ntanze nk'akarorero nk'ingingo ya gatatu y'amasezerano mpuzamakungu aharanira agateka k'abana ivuga yuko ikintu cyose umuntu ariko arakora yaba ubutwara cyangwa ubutwagwa cyangwa umubyeyi ategereza kugikora ashize imbere ineza y'umwana nkako n'akarorero k'itegeko rikingira umwana ku buryo wewe ubutwara umugambwe ku mutumba cyangwa mu ikomine ugiye kugira umunsi mukuru ukavuga uti nkeneye abazontambira ubanza kurabuta imbega inyungu y'umwana nashize imbere muri ibi bintu ngiye gukora n'iyihe nkako n'akarorero ufashe nk'ingingo ya 16 muri amasezerano mpuzamakungu ajejwe ateka k'abana nayavuga yuko umwana ategerezwa gukingirwa no mu buzima bwiwe yiharije ibyo twita la vie privée donc bakamukingira ku kintu cyose gishobora kumuhungabanya abo bamukingira ni bande sabakuze sitwebwe samashira hamwe si leta ivyo rero baba babizi n'ababikora babikora bazi uko amategeko abahari ariko nagire mvuge kumbura igituma usanga kenshi abantu bavyirengagiza ababyirengagiza umenye yuko nk'ubu turi ko tuvuga ababana abahariho imigwi itandukanye y'ababana umwana w'imyaka 16 uyu munsi kumunye politike ntaba ari umwana cyane umwana w'imyaka 15 kumunye politike ntaba ari umwana uko bavuga ati nimba ngomba kwitegurira ibyo mu 2020 kandi aha rero nagire ntomora ikintu kimwe turi ko tuvuga ibimumenye yuko abana bakoreshwa ku mpande zose impande zose abana barabaniganira ko kubera iki kuko baba bakonstitua elektora yo mu myaka iri imbere baba bavuga bati aba bakuze baturondera ko inzoga baturondera ko amahera baturondera ko ubuzi mugabo niyo twiyegereza abana b'imyaka 15 mu 2020 bafite imyaka 18 cyangwa imyaka 19 abo bana bazaba bageze gutora kuko ngaho iwacu umuntu atora kuva mu myaka 16 niho bamuha karangamuntu nabyo byahindutse kuva mu minsi heze ubundi kare siko byari biri umuntu yari yemerewe gutora kuva ku myaka 18 byahindutse mu 2009 niho batanguye gutanga amakarangamuntu ku bana b'imyaka 16 bisigura ko ufite karangamuntu abayemerewe no gutora aba yacitse umunyepolitiki ariko ku munyepolitiki uwo n'utarakwiza iyo myaka abona ati mu myaka iri imbere azoba yayikwijije ni pepiniere nuko ntatoye neza ingene no gitomora neza mu Kirundi
none se
bavuga ati reka aba bantu ndabiyegereza ubwira ngo mu myaka iri imbere nze ndabikore ko kuko bobo nta buzi baba bariko barasaba kandi ni benshi
nagira ngo rero twakire ku murongo wa telefone nk'uko ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya Amerika umwanya bakabaza cyangwa bagatanga ibitekerezo nduw'Imana turi kumwe ikaze ku ijwi rya Amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
abana barahohoterwa cyane ukazibona barabakuye mu mashuri ngo bagiye kurihindura ubukinigambwe kandi bakaba babiteguye aho ikigo bikaba birahagaze ukazibona barabakuye ngaho babacanye nko mu ntara za kure ngo bagiye kurihindura ubukinigambwe abantu benshi bakamitangije bakayohereza ikigo bikaba birahagaze ukacisaga n'umwana nta bumenyi abufitiye agumye adubura umwicaro ho kwiga ukabisanga ariko arayirebera ho gufatikaye na migambi yose bakoresha nibasaba ko bokoresha abo bakuze bakareka gukura abo bana babasamaza icigwa yuko babasamaza icigwa kuko icigwa niko kazisa kazi ukibona ngubu ageze ngo ingota mu mashuri bibatse kurinda ukabibona icyo bintu bacyitayemo akacyo bazi ntibazi n'icyo bagiye gukora bosaba ko botora nk'abo babizi bakajya nko ku mashuri bakajya nko kurinda imigambi bakareka abo bana bari mu mashuri
urakoze rwose nduw'Imana kuri iki gitekerezo cyawe twakire na François Sansura nyumva
yego ndakumva
urahagana hehe
jende ujumbura ego jende nivise igitekerezo
yego
bo ubwa mbere ho kuri byo byanye n'abantu bajyanwa mu ntambara cyangwa mu bya politike bisanzwe n'ibintu byo kwiyamiriza cyane ariko rimwe nari musanga bigoye ngende ngo bosha kubirwanya murabona ngo hari ibintu byabavuga ngo Islamic State ikomeye ari Islam none n'abantu bakoresha abana kandi rimwe nari bigoye nabone kubagwanya kuko baba baramaze kwemera kujya muri ibyo bihugu bya nabi ariko rero kibabaje nuko ariho n'amaleta amwe amusanga ariko arakoresha abana mu bya politike ari amaleta yemewe aba yarasinye amasezerano yo gukingira abana ugasanga nabo ntibariko barakurikirana icyo nifuza rero nuko ibihugu byose bigakwiye gushyiraho amasentare akiri imanza abantu baba bajyana abana mu bya politike cyangwa mu bintu by'intambara
bwana Nshimirimana Jacques Nshimirimana ibyo nduw'Imana avuze na François murabivugaho iki nduw'Imana we yaratangiye anavuga biriya byo kujyana abana mu byo kuririmba mwari mwabikomojeho mukanya mwavuga iki ku bitekerezo byabo
murakoze cyane bose bahurije yuko gukoresha abana mu bya politiki atari byiza kandi ari ibintu byo kwiyamiriza cyane. Nduwimana yavuze yuko ari abana bakorwa ku mashuri bakaja kuririmba bakaja gutegera bategetsi batandukanye. Mu by'ukuri twebwe tumaze kubitohoza buke buke, singingi bayafashwe n'umugambwe kanaka kugira ngo bakure abana mu mashuri, ahubwo ni bimwe by'abantu kumbure bagomba kurondera amanota, guca amanota ku baba babakurira. Umuntu aba ari umuyobozi w'ishure abafise ubushobozi bukwiye ku banyeshuri, murabona baba ari ntama, ahubwo yatejo nta shure rihari tuzokugara tuzoje gutegera buramatara zoza utugendera ishure ricajyuga. Aho rero ico onigikorwa cabamwe bita ba inspecteur muri education bakwiye guca bahamagara uwo mu directeur bakamubaza ati wewe ni gute ushobora kugara ishure umunsi wose ubushikiranganje butafashe ingingo yuko hari konje, kuko hari konje iba ku bana bose uko baba bafite uburenganzira bumwe. Mugabo rero kudahana ni ngorane kuko umuyobozi kanaka bikoze akabona uwundi ntabikoze watabikoze baca bambwira ati wewe iby'umugambwe ntubyumva neza. Ni ukuvuga baca basigara bariko bakinira kuri ba bana, avuga ati ni ntabikora nka kumwe naka yabareka ngo baje gutegera buramatari ejo canke hirya y'ejo bazohava bibaza yuko ibyiyumviro by'umugambwe ntabyumva ntabitahuwe. Aho rero twese dusaba ababa bari mu bushikiranganje, kandi ibyo osi bintu bisaba nuko ari umushikiranganje ategezwa kubyikorera wenyine, hariho abagenduzi b'amashuri nibace bandikira maketa abadirekitori babaze bati ninde yatanze uruhusha rwo gusivya ishure abana ngo baze gutegera umutegetsi kanaka. Iyo naho ari ingingo yafashwe igafatwa bikemezwa bikaboneka yuko ari ingingo yafashwe n'ababifitiye ububasha, naye handi usanga umudirekitori wese umuyobozi wese ariko akinisha abana uko yishakiye. Nka bimwe mu myaka yahera wasanga abana bagiye kurima mu murima w'umuyobozi, murazi yuko ivyo vyabayeho cane tugatabaza tukavuza induru, ugasanga abana aho gutonda mu ishure bagatonda ku musozi bajanye amasuka bagiye kurimira umuyobozi, mugahageze kwimbura ntibamenye iyo vyaciye bikaca vyimburwa n'uwo muryango w'umuyobozi. Nivyo rero n'ingendo dukwiye guhindura kugira ngo vy'ukuri abana bari ku ishure babe ku ishure baba bagiye kwiga iby'ubumenyi, bakeneye kurima baraja kurima iwabo, bakeneye kuririmba baraja mu masengero kuwa gatandatu no kuwa mungu, bakeneye guta umwanya canke gukoresha umwanya wabo muri ruwazine baraja gukina imipira, mugabo ntibabakinishe muri politiki. François nawe avuze ibyo gucira imanza abantu babajana abana mu bintu by'intambara. Tugeze kuri ico o ni kibazo gifise insensibilité politique kandi iri ku rwego rwo hejuru. Ubundi si kubera ko tutaba tubona ibibazo byose mu gihugu cacu bituma tutabivuga umwanya wose, mugabo tubanza kuraba igihe tuba tugezemo. Uyu munsi nimba turiko turavuga ikibazo c'abana bakoreshejwe mu ntambara 2014, ni kubera ko tuzi ko hari umugwi washizweho witwa Sever uje kunwanisha abarundi donko kumenyesha ukuri abarundi kuvyabaye. No kuvuga kimwe mu byo tuba twiteze kuri uwo mugwi natwe nk'abari mu mashyirahamwe haranira agateka k'abana, nuko uwo mugwi uzotwereka neza abakoresheje abo bana ni bande bajanye abo bana mu ntambara. Ko nabivuze ni raporo zasohotse igice kimwe cy'abana bakoreshwa n'abari muri leta icyo gihe, ikindi gice kigakoreshwa n'abari mu bagwanya leta. Ni bande bakoresheje abo bana kugira ngo tubimenye? Abo bana uyu munsi n'abagabo barakuze kuko abo 2014 n'abakoresheje uva mu 93 gushika mu 2021, abo bana uyu munsi n'abagabo barakuze bafise abana nabo bafise imiryango, mugabo iyo miryango bafise ikeneye kumenya iyo myaka yose bamaze kuva muri 93 gushika muri 2001 bariko bakora iki, bari kurima he? Ntibazoshobora kuronka ingene babwira uwo mugwi udatanze ukuru utagize ayo matohoza ngo bimenyekane. Hanyuma arabasaba imbabazi bazisabe, mugabo avuga ati twebwe twaragiye gukura abana ku ishure abari kuri pozisiyo y'igipolisi cyangwa igisirikare cyangwa abari mu kirobere bimenyekane, hanyuma imitima itekane. Kuvuga ikibazo nk'iki kubishyira mu manza sinibaza yuko ari ikintu coroshe muri uyu mwanya muri context tuba turimo mu gihugu, kuko abana baguma bakoreshwa.
Rero byari bimwe mu byo mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye na Jacques Nshimirimana umuyobozi wa FENADEB. hamwe naho duhereje ibiganiro twabateguriye mwari kumwe naho yanditanga ishaka murakoze.